Urubanza rwumviririjwe mu ibohero rikuru rya Gitega ku murwa mukuru wa politike aho arenga Guillaume Bunyoni yafungiwe kuva mu kwezi kw'indwi uwo mwaka. Abacamanza ba sentare ntahinyuzwa mu buranisha kubera afise ubudahangarwa bari baduze bava ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ari icicaro c'iyo sentare. Arenga Guillaume Bunyoni yasavye sentare kwitohirahira ngo imuburanishe ku caha cerekeye amatungo badasiguritse na rijya atanga ingo ya sentare n'imwe muri kahise yigeze yerekana amamuko y'ubutunzi bwiwe nk'uko bungana nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yari muri urwo rubanza yabitubwiye. Yabwiye abacamanza ati ico cagirije ntikigira ifatiro kubera jewe narakoreye igihugu ubwo butunzi naburonse mu vyo nakoreye mu myaka 20 narafashe ideni mu ibanki zizwi nshirahamwe shirahamwe yo kunguruza abantu n'ibintu nshora imitahe mu burimyi n'ubworozi nongera ndubaka n'ibitaro kira noneho n'amateka avuga ko niyo vyobaye ukuri ubutungane bwari kuba bwaravyerekanye imyaka 3 ntangurwa rucuruzwa ivyo butigeze bukora. Abacamanza basentaye ntayinyuzwa bavuze ko generali Bunyoni yakoresheje uruyeri igihe yaja mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere yerekana igice gito cane c'ubutunzi bwiwe. Arenga Guillaume Bunyoni yanisiguye ku caha co gushaka kwica umukuru w'igihugu mu ntumbero yo gutembagaza inzego zitorewe n'abanyagihugu. Yagirijwe ko yanarondeye gukorana na bamwe mu Barundi bahunze igihugu muri ico gikorwa. Washizwe mu majwi ni umumenyeshamakuru wa radio RPA ikorera mu buhungiro kuva mu 2015 inyuma yaho ituririwe mu ijoro ry'uwa 13 ukwa gatanu uwo mwaka nyene umunsi haba hirikwa ry'ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza ryateshejwe. Sentare yavuze ko ifise ivyemezo ko Bunyoni imbere yahaye amafaranga Bob Rugurika umuyobozi wa RPA kugira abafatanye muri ico gikorwa kandi ko hari n'ubutumwa bwanditse bwerekana ivyo vyagirije. Userukira leta mu kumwagiriza yanagarutse kandi ku butumwa n'ivyo yavuganye kuri telefone na Colonel mu gipolisi Desire Uwamahoro yahoze arongoye igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko BAE nawe nyene afungiwe mu ibohero ryo ku murwa mukuru wa politike. Uwahoze ari umushikiranganji wa mbere ntiyahakanye ko atahaye amafaranga Rugurika ariko yavuze ko yabikoze nyabuna mu ntumbero y'ukingira igihugu n'inzego zacu. Yagize ati kubera nzi ko Bob Rugurika ari mu vyabona vya CPI nashatse kumenya amazina y'abategetsi 30 baronderwa n'iyo sentare kubera ugufata abategetsi bangana gutyo bisa no guca umutwe igihugu. Yongeye ko ati jewe mubona no gukorana n'umusivile w'intakare ariko birometero birenga 600 kandi atanga uvagira. Nsanzwe nzi ko atakindi kimuraje ishinga atari kubona igihugu kirwa mu kaga. Atavuze byinshi canke ngo yerekane ibyemezo Bunyoni yakomeje yabwira abacamanza ati erega urwego rw'igendereza rw'u Rwanda rwari rwinjiye mu buryo bwanje bwo gutumatuma nako nihivyo uwunyagiriza yabikuye muri telefone. Bob Rugurika ari mu buhungiro muri kino gihe akaba no mu bantu baronderwa n'ubutungane bw'Uburundi ntiyashimye kugira byinshi abivuga ko mu butumwa bwanditse yaduhaye kuri WhatsApp yagize ati naco mfise ndabivuga ko ibyo ndabifata nk'ibitutsi. Mu byakurikiranwa ko kandi yireguye ko kuri uyu wa mbere harimwo ikijanye no gutunga ibirwanisho badafitiye uruhusha. Arenga Guillaume Bunyoni no kuri iki cagirije ntakana ko hari ibirwanisho iperereza n'igipolisi byasanze kumuhaniwe kandi atabirekuriwe. Gusa yabitanga insiguro yabwiye abamuburanisha ati ibikoho bitera amarokete bahasanze byari byarapfuye kandi nta rokete n'imwe yari ihari. Ibyo bikoho byahasizwe n'abahora bajejwe kunkingira ubuzima ntibari bwaze kubihakura. Niko gusaba ko kimwe mu bisongerezi n'umupolisi mu bari bajejwe umutekano wiwe borengutwa kugira bumvirizwe bitewe n'uko bazi ukuri kose ku vyerekeye ivyo birwanisho. Urukiko rwemeye ko bazorengutwa kugira baze gusura ivyaha vyo gutunga ibirwanisho badafitiye uruhusha, uguhungabanya umutekano w'igihugu, uguhungabanya ubutunzi bw'igihugu n'ugushaka kwica umukuru w'igihugu. Bikuru bikuru Generali Bunyoni yakurikiranwa ko biramutse bimwagiriye ashobora guhanishwa umunyororo w'imyaka 30 hisunzwe igitabo mpanavyaha c'u Burundi. Ni naho userukira leta muri urwo rubanza yafatiye asaba sentare kutamuha uburenganzira bwo kuburana yidegembya avuga ko yagirizwa ivyaha vy'agacamutwe hari kuwa 16 ukwezi kw'icumi guheze. Amashirahamwe yahanira agateka akazina muntu harimwo y'Abarundi na mpuzamakungu yasavye ko Bunyoni yohabwa ubutungane. Yanasavye abategetsi b'u Burundi kureka indorerezi mva makungu kuza gukurikirana urubanza rwiwe avuga ko ihagarikwa ryiwe mu kwa kane uyu mwaka ryabayemo igifungu cinshi. Kuri uyu wa kabiri urubanza rurakomeza kumvirizwa hanarengutswe n'amasubura abiri Generali Bunyoni yitabaje. Eloge uri ka neza, Ijwi rya Amerika.